Ich begrüße an diesem Sonntag
kuri uyu winga mu gitondo ndaramukije bene data n'abasiki bacu bose bo ku isi yose bari ku murongo ngurukana bumenyi kugira bashobore gukurikirana kiyo ikorane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Baramukishije no jambo riri mu Bikorinto ba mbere gice cya mbere umurongo wa gatatu gushika ku icyenda. Abikorinto ba mbere gice cya mbere umurongo wa gatatu gushika ku icyenda. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe biva ku Mana Data twese no ku mwami wacu no ku mwami Yesu Kristo. Umurongo wa kane, ndashima Imana yanje na ntaryo ku bwanyu ku bw'ubuntu bw'Imana mwaherewe muri Kristo Yesu. Murongo wa gatanu, kuko muri byose mwatungiye muri we mu byo muvuga byose no mu bwenge bwose. Murongo wa gatandatu, kuko gushingira intahe Kristo kwakomejwe muri mwebwe. Murongo w'indwi, bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza mwiteze guhishurwa ku mwami wacu Yesu Kristo. Murongo munani, niwe azobakomeza gushitsa ku iherezo kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo guhimbazwa n'amashimwe by'umwami wacu. Ndasubiramo murongo munani, niwe azobakomeza gushita ku iherezo kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Murongo w'icyenda, Imana niyo kwizerwa yabahamagariye kugiranira ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Guhimbazwa n'amashimwe bivye umwami wacu. Bene data n'abasiki bacu, turashimira Imana kubw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni mwemu kandi n'ubugingo, kandi rirashitsa muri abo baryizera icyatumye Imana irirungika. Muri kino gitondo aho nyene ngira yo ndabasomere indamukanyo zarungitswe na Mwendata Frank. Bene data na bashiki bacu bakundwa, tufatanirijwe muri Kristo n'urukundo rw'Imana. Ndabaramukije bivuye mu mutima kandi nshima Imana kubw'ivyo yakoze. Ndabaramukije n'ijambo intumwa Yakobo yanditse, Yakobo 5:13, muri mwebwe nihaba hari ubabaye nasenge, namba hari uroraniwe naririmbe ishimwe. Muri kino gihe turumva ibintu byinshi, ingorane nyinshi, imibabaro hamwe n'amasengesho aduga agana ku ntebe y'Imana. Na jewe ku myaka 90 mfise, narafashwe giturumbuka kwa mbere tariki 2022 ndamukiza. Najanywe ku bitaro na rusehabaniha icanya amatara arabagirana. Kubwo umuntu bw'Imana barankuyemwo utubuye twari twagiye mu ndurwe, maze ndashobora gutaha iwanje kwa gatanu uheze. Meze neza, merewe neza, ariko ingorane nuko nashoboye kuduga zanga z'imirongo ibiri zijana mu cumba gifatirwamo amajwi. Nico gituma ndabasavye mwese mu mahanga yose no mu ndimi zose ngo mukomeze kwizigira umwami gushika kugushitswa kwisozerwa eligiye gushika vuba riri kurugi. Benedata n'abashiki bacu bakundwa, nashaka kandi shimangire mu izina ry'umwami wacu ko abo bose bizera muri kino gihe ubutumwa bwavuye ku mana kandi bakaba batahagaze ku bukozi bwamwe na Abrahamu gusa, ariko bahagaze no ku butumwa bubakwa n'ubutumwa buriko buravugwa, bubandanya kuvugwa ko abo bantu bariko baritegura. Umwe wese navyibwire yibwira ati tumeze nka Isaka, turi nka Isaka, turabana b'amasezerano. Kuri ivyo nashaka kongera ko kandi ivyanditswe mu ijambo ry'Imana. Niba isezerano ryo kugaruka kwa Kristo tukiririndiriye, nimwihangane, nimushikame, nimuririndire kuko rigiye gushika nta nkeka. Imana ibahezagire mwese, na cyane cyane abadusobanurira mu zindi ndimi ku isi yose. Muri kano kanya turiko turumva ubutumwa buriko buraca ikibiriraho ku murongo ngurukana bumenyi. Imana ibahezagire mwene ta Frank. Amashimwe no guhimbaza ibyo umwami wacu. Nashaka nanje mpe ikaze abantu bose mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu. Nongere mvuge icifuzo kiri ibwina mu mutima wanje ko twokwihurira n'Imana mu bugingo bwacu muri no minsi. Byukuri dushobore kwihurira n'Imana mu bugingo bwacu, ntidupfe guhimbaza gusa umunsi wa Pentekote, ariko dushobore kwibonera mu bugingo bwacu Pentekote nk'uko bendata n'abashiki bacu bayihawe ku ntango. Ndazi neza nakekeranya yuko niba duhagaze mu kwizera, twifashe neza, twitwara neza nk'uko Bibiliya itubwira kubijanye n'amasezerano yo muri Bibiliya, Imana izoshitsa kandi izokwemeza ijambo ryayo. Tugume duhanze amaso ijambo tudakebaguzwa muri no minsi. Nari gushobora kubifuriza ikaze umwe wese ugiti ciwe, ariko ndabahaye ikaze muri rusangi, nivyo mbona ari vyiza. Kandi nka kujya ubushuhe bwa hano ku isi budutuma dushuhigwa imbere n'inyuma, ni nako dukeneye umuriro uva mu ijuru kugira ngo dukuremwo ubukonje bwo mu buryo bw'imwemu, kandi twese turabikeneye, twese turakanye, turakonje, kandi umuriro uva mu ijuru n'uzotanga inyishu. Hari cyane tukivuga ku mwami wacu kivuga yuko azobabatiza muri mwemu yera no mu muriro. Ku munsi wa Pentecote ni wari umunsi wo kuvuga ubutumwa canke igihe cyo kurindira. Nticari igihe cyo kwinezereza, nticari igihe cyo guharira, nticari igihe cyo kuganira hagati y'abantu babiri, ariko wari cyari igihe cyo gusenga cy'amasengesho, igihe cyo kurindira, igihe cyo kwitegura umuntu muri we kugira ngo ashobore guhabwa ivyo Imana yasezeranye. Kandi turafise bimwe vy'umwihariko biciye mwiba mu bukozi bwa mwereza bw'anamu kumbure deka ngira ivyo ndabatangariza yuko umufasha wa mwereza bw'anamu yatashe kuwa 12, yapfuye kuwa 12, maze baca bamuhamba kuwa 16. Nawe nyene ubu tuvugana ari ku mwami wacu, kandi turashobora kuvuga tuti harahezagiwe abapfira mu mwami kuvubu. Ntidukeneye kwirirwa turaririra abapfuye, ahubwo twebwe tukiri hano kumbure tugifise ibigeragezo tuzo kurengana n'intambara nyinshi tuzo kugwana, nta nkeka ntituruta abo umwami yamaze gutahana. Ariko mwenda Taburanamu niwe yashize ijambo mu kibanza cya mbere muri kino gihe, kandi ivyo ntivyanejereje benshi. Hari ibintu baciye mu buzima bwabo, mu bwingo bwabo, hari bashize mu kibanza cya mbere ibintu babona ko ari byo bifise akamaro kurusha ibindi. Ariko Imana yarungitse, uvugishwa n'Imana jambo, kugira ngo ahamagare umugeni jambo ashobore gusohoka. Kandi turazi yuko mu isano rya kera ijambo ryaza kubavugishwa n'Imana, kandi bazana ijambo baba bahawe. Ntibari abavugishwa baza bakavuga gusa ibintu baciyemwo, ariko baba baravugishwa n'Imana. Abo Imana bavuganye nabo baba bafitaniye ubucuti n'Imana, baba baravugishwa n'Imana jambo, bavuze uko inkuru z'agakiza zizogenda. Mu isomo rishasha turasoma yuko bari abantu basunitswe namwe mu yera, ko aribo bavuze ivyo twumva muri kino gihe kandi tubona. Turazi kandi yuko muri ino myaka igera ku 2000 hari ibintu vyinshi abantu bagiye baha insobanuro zabo, bongeye barahindagura ku buryo inzira igana ku Mana isa naho umengo barayizibiye, batuma atawo bakicamwo. Ariko Imana yarungitse integuza imbere yo kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi yarungitse integuza imbere yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ibintu bikomeye cyane twaciye mu bugingo bwacu, ivyo ubona yuko bifite agaciro cyane, ivyo kumbura ubona ko bifite agaciro cyane, bibwirizwa kuba bihuje n'ijambo. Ijambo ry'Imana nico gipimo tubwirizwa gukoresha muri vyose, kandi aho niho abantu bacatandukanira. Iyo hageze kuvuga ibyo abantu baciyemwo ibintu turashobora kubibona mu buryo ubucanke buriye, ariko iyo hageze ku ijambo ry'Imana tubibona gusa ducishije muri mwemu yarongoye abavugishwa n'Imana kugira ngo bashobore kuzana ijambo. Utaribona akije muri mwemu w'Imana ari nawe yarihumetse kandi akaritanga, aba aribona aricuritse cyangwa atanaribona, ni kimwe cyangwa ikindi. Dushobora gusa kubibona kandi tukabimenya iyo ijambo ry'Imana twarihishuriwe na mwemu w'Imana. Kandi Yesu yaratanze isezerano ko mwemu yera azoza, kandi ko azoturongora mukuri kose. Kandi avuga mwemu yera nk'umwigisha, aravuga ati azobahishurira ibigiye kuza, azofata kuvyanje maze abibamenyeshe. Yohana 13:15. Buri gihe muri vya vyete vyandikiwe amashengero haravuga ngo mvyeshure hana ngo uri n'ugutwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Ubutumwa bwaza ku marayika w'ishengero, kuko ha nivyo vyanditswe mu ntango ya buri cete cyandikiwe ishengero, ngo andikire mu marayika w'ishengero. Ku iherezo ntibavuga ngo ufise amatwi yo kumva niyumve icyo umumarayika w'ishengero avuga, ariko havuga ngo niyumve icyo mwemu abwira amashengero. Nitubona kandi nitwumva umuntu Imana ikoresha nk'igikoresho, twumva ijambo ryahishuwe na mwemo. Twumva mwemo w'Imana avugana natwe. Uno munsi nejo hazoza dushaka kuraba idonido ivyabaye ku munsi wa Pentecôte canke mvuge nti tugerageze uburyo bwose bushoboka dusome muri make mu vyanditswe no nivyo mwe Abraham yavuze kuri ico kintu kuko ndazi yuko abantu babibona gutandukanye kubijanye n'umubatizo wa mwemu no kuri ico kintu kidasanzwe. Niba dushaka vyukuri kwibonera ico kintu, kwibonera Imana mu bugingo bwacu muri no minsi ibiri, tubwirizwa kuba twiteguye gushira ku ruhande ivyumviro vyacu bwite. Tubwirizwa kuba twiteguye kuvuga tuti ego ku ijambo ry'Imana n'imitima yacu yose. Imana ntizigera ihengamira kuvyubona cyangwa ibyo je mbona. Oya, tubwirizwa kwemera guhengamira kujya ku ruhande rw'ijambo ryayo bitagenze uko nta kizogenda. Muri buri shengero, muri buri myizerere, bagerageza kwinjiza Imana mu buryo bucanke buriya bakayinjiza mu nteguro zabo. Ariko ku ishengero ry'Imana ni gihushane, si twebwe tugerageza kwinjiza Imana mu nteguro runaka. Imana ahubwo niyo itwinjiza mu nteguro yayo. Iryo niryo tandukaniro rikomeye. Kumbure ko tutabibona muri kano kanya, ariko itandukaniro rihari ni rinini cyane. Twese turashobora kwironderera inyungu mu by'Imana, kandi hari benshi babikora ahatandukanye, ariko ishengero rya Yesu Kristo riri hajya gusa aho avuga nk'umukuru wayo, nk'umutwe, aho agendera hagati y'ibitera kw'amatara ndwi, aho ashobora kwishura kandi akavugana natwe. Nashaka some umurongo wa gatatu w'igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa gatatu. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Murongo wa kane, kandi akoranye nabo arabihanikiririza ngo ntibave i Yerusalemu, ati ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Iryo mwanyumvanye. Umuntu wa gatanu, kuko Yohana yababatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mwemu yera. Mu mistari myinshi muzobatizwa ramwe mu Yeremiya 6:6. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki nico gihe ugira ugarukana ingoma y'Abisirayeli? Ngo windwe arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Ngo munani, ariko muzohabwa ubushobozi mwemu yarani yabaza ko muzoba ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samaria no gushitsa ku mpera y'isi. Ngo wicenda Amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo. Murongo w'icumi, bagihanze amaso mu ijuru akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Murongo wa cumi na rimwe, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mubonye aja mu ijuru. Ubwa mbere iri jambo gushika hano dusomye, aha niho umwami Yesu yavugiye ijambo ryo gusezera abiwe. Amajambo ya nyuma yavuze ari hagati y'abiwe imbere y'uko aduga mu ijuru ryarimwo gusa amajambo yo kugira ngo abatume baze mu gikorwa bari bagiye gukora, ariko kandi harimwo n'ivyo kwambikwa ubushobozi buvuye mu ijuru kugira ngo bashobore gukora neza itegeko yari yabatumye gukora, ivyo yari batumye gushitsa nk'uko Imana ibishaka. Ntidushobora gushyira mu ngiro bino bintu yatumye Imana yatumye gukora kiretse tubanje kwambikwa ubushobozi buvuye ku Mana. Kandi murabizi neza abantu barashobora kwishura ibibazo by'abantu babajije, ariko Imana itegerezwa kwishura ibibazo biva kuri yo. Inyishu z'abantu nta kamaro na kamwe zidufitiye, nitwumva duhagijwe n'inyishu z'abantu, canke mvuge nti ntibimara igihe kirekire. Turashobora kubona nkaho mengo ziriko ziradufasha mu gihe gitoyi, ariko hagaca haza igihe n'isaha aho bitaba bikenewe yuko abantu bishura ku bibazo vy'Imana. Kandi iciza mu nyishu y'Imana nuko iyo nyishu atari amajambo gusa, inyishu y'Imana n'ibikorwa. Ku munsi wa Pentecote umwami ntiyamanutse kugira ngo avuge ngo ego nk'uko nabisezeranye ngo nzobuzuza mwe muyera. Ntihabayeho ivyo gusubiramwo ivy'iryo sezerano, habayeho ugushitswa kw'iryo sezerano, ukugaragara kwaryo. Ijuru ryarugurutse, mwe muyera aramanuka, umuriro w'Imana ugwa kuri umwe wese, indimi z'umuriro ziragaragara zigabanije, indimi z'umuriro zigabanije zigaragara kuri bo bose, buzuzwa mwe muyera. Ntiyabaye inyishu ije mu majambo, ariko yabaye inyishu y'ukuri igaragara. Ijambo ryambaye umubiri, ijambo ryacitse ikintu kigaragara. Ni nako bimeze ku Mana. Murazi neza ko umwami yavuzwe nk'aho ari Mesiya zoza hari haheze imyaka ibihumbi, ariko igihe mwemu yaza kuri Mariya, ijambo ico gihe ryambaye umubiri, ryacitse ikintu gifadika kizima. Amasezerano yaregeranirijwe hamwe yose, ubwo nyene umucunguzi yari yarasezeranywe inshuro nyinshi, yaragaragaye nk'ikintu kivuye muri ayo masezerano yasezeranywe. Ijambo ry'Imana ryamara ikintu kiza kuvamwo. Amasezerano yavuga ku mwami wacu yarashitse muri we. Amasezerano avuga ku ishengero yarashitse mu ishengero, kandi biciye ku ishengero, kandi uko niko duca ducika umugeni ijambo. Nivyo bivugwa muri kino gihe, maze abantu bagaca bibaza yuko ari umugeni ijambo iyo bariko baravuga iby'ijambo. Oya, suko bimeze ndasubiyemo oya suko bimeze turi umugeni jambo iyo ijambo gisezerano licitse ikintu kigaragara muri wewe no muri jewe muri cyo gihe tuba turi umugeni jambo umwami wacu yari ijambo ryambaye umubiri turazi yuko Pawulo avyandika avyandikira abanyefeso akavuga ati iribanga ndarivuze kuri Kristo nishengero giwe abanyefeso 5:32 Kristo nishengero ni kintu kimwe niwe mutwe natwe turi ingingo ivyabaye kuri we bitegerezwa kuba no kuri twebwe kandi nivyo tubwirizwa kumenya kuri no mugoroba kugira ngo dutahure ibyina muri twebwe igituma ari vyankenerwa yuko twuzuzwa mwe muyera igihe cyose tuzoba turabantu sindabibazwa maze tukavuga tuti mwami nyuzuza twuze mwe muyera nimba ivyo umuntu abivuze cyangwa akabisenga muri ubwo buryo nta kintu na kimwe gishobora kuba ariko iyo dukoze ibintu tukabandanira ubwami bw'ibo mwijuru hasi nshaka kuvuga yuko umwe abwirizwa kuvuza indura karusu abandi imana ntiyapfuye amatwi ntidushobora kugwanira ubwami bw'ijuru mu kuvuza urwamo ariko turashobora kubikora mu kwizera ibintu byose ibintu by'imana byose turashobora kubishikira duciye mu kwizera nico gituma umwami wacu avuga ati ngibi bimenyetso vy'ibitangaza bizokurikira bizera nimba mwe ratabana nama bivuga incuri jana atanka bivuga rimwe ni ati ibi bimenyetso vy'ibitangaza nibitabakurikira nuko mutizera ibitangaza nibitabakurikira nuko mutizera bibwirizwa kudukora ko bikadushika ko bibwirizwa kudukangura n'imiburi rimwe ivyo bibwirizwa kwinjira mu mitima yacu nk'inkota muri icyo gihe rero tuca tubona yuko hari ikintu duhajije nashaka mu nkundire nsome ibintu bimwe bimwe mu butumwa bwa Natabara namu agace ka kabiri ubutumwa bwa gatandatu kubera iki mwe muyera yatanzwe wa 17 kigarama 59 Jeffersonville havugwa kuvyumatsi wa mwe muyera reka mpere ku papuro kwa 17 urupapuro kwa 17 rero turabivuga guhera muri kano kanya kandi turaja kubibereka mu nyuma ko abantu bonyene buzuye mwe muyera nibo bazozamugwa rero kuva rino ryungane rimeze nk'ibombe turegereje cyane izamugwa kandi nico kintu turindiriye twese ariko so kugira ngo turindirire ubusa hatari kugira ngo tuzoje kurondera amavuta hamaze kurengerana ariko ni wo mwanya wo gushira amavuta ya mwemu mu bubiko ubu ni gihe cyo gusubira kwibonera Imana muri ubwo buryo kandi ashimira Imana ko itwemereye kuba dushobora kubona ibyo bihe n'ubuntu gusa rero turabivuga kuva muri kano kanya kandi turaza kubibereka mu nyuma tubandanye abuzuye mwe muyera bonyene nibo bazozamurwa abandi bapfuye bazozuka inyuma ya myaka 1000 abantu bonyene buze mwe muyera nibo bazozamurwa imana yaraduhaye mwe muyera ni jambo rikomeye cyane tubwirizwa gufata nkama kandi turashima Imana kubw'uguhishurwa kose kw'amabanga y'Imana. Turashima kubona dushobora kubona Yesu Kristo nk'umwami w'abami, nk'uganza baganza mu bumana bwiwe. Turashimira Imana kubona muri kino gihe cya nyuma, nk'uko mwe ndatabwa nama bivuga, amabanga y'Imana twarahishuriwe kuva ku itanguriro gushika ku byahishuriwe Yohana. Ariko niba tuzi ayo mabanga yose kandi tukaba dufise ukwizera ko ushobora kwimura imisozi, kandi tukaba tudafise urukundo, aho rero tugenda dutumbere ibintu uko bibwizwa kumera. Urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu na mwemu yera. Nibyo ijambo ry'Imana rivuga. Turashobora gukora utwigoro twose tubaho ku isi, ariko ntituzobishikako. Reka mbananye nsome mwetabara namara abana akavuga ati, nkuko ibyanditswe bivuga, muba mutarakindukirira Imana iyo mutarahabwa mwemu yera, muba mutarakizwa. Muba muvyize mwemu yera aba yavuganye namwe, muba mwatuye Yesu imbere y'abantu bose, mukamwature imbere y'abantu bose. Urashobora gushingira intahe ibya Yesu, urashobora kumukurikira, ariko ivyo guhindukirira Imana k'umuntu biba bitarasozegwa. Imana iyo itaragushirako ikidodo cayo, ikimenyetso cayo, igashirako ikimenyetso cayo kuri uwo muntu. Cyo gituma Pawulo yandikira ishengero ry'Abanyefeso ku gice cya mbere n'igice cya kane ngo mwashizwe w'ikimenyetso cya mwemu yera gushitsa ku munsi w'ubucunguzi bwanyu. Abanyefeso 1:13 n'Abanyefeso 4:30 aratubwira hano ngo nk'uko ibyanditswe bivuga, muba mutarakizwa iyo mutarahabwa mwemu yera, ikimenyetso cya mwemu yera. Turizera Yesu Kristo, turabizera. Ibyaha byacu byarababariwe. Ivyo nukuri, kuko ivyanditswe vyera birabivuga ngo niwizera umwami Yesu Kristo urakizwa wewe nabi mu nzu yawe bose. Byakuze 1:31. Ariko hano ni ibintu biruta ivyo kwizera. Hano ni ugukora ku buryo ukwizera kwacu guhabwa icyemezo kivuye ku Mana. Imana ishingira intahe ukwizera kwacu. Turazi uko byanditswe mu Baroma 4 ko Aburahamu yahawe ugukebwa nk'ikimenyetso cy'ukwizera kwiwe. Cyari ikimenyetso kigaragara inyuma. Ikimenyetso cya mwemu yera tugihabwa kugira ngo tumenye kandi dushobore kumenya ko Imana yemeye ukwihana kwacu, yemeye ukwizera kwacu, ko twayihindukiriye by'ukuri. Nk'akarorero, tubatijwe mu mazi mu kwizera, aho tuba dutanguye urugendo rwo kumvira Imana. Ariko inyishu y'Imana nuko amajuru yuguruka hanyuma ikatubatiza na mwemu wayo. Inyishu ivuye ku Mana niyo izoshira ku ikimenyetso kuguhindukirira Imana cyangwa gukizwa kwawe n'ugukizwa kwanje. Ishire ko ikimenyetso, ntwigere ukekeranya kugukizwa kwawe, ntwigere ukekeranya kukwizera kwawe, ariko kandi ntuhagararire ngaho. Vuga uti, mwami urero nshaka gukora iyo ntambwe kumwe nawe, nshaka nanje guca muri ivyo bintu bidasanzwe, nshaka guhabwa inyishu yawe. Reka mbananye nsome ku rupapuro rwa 18. Imana yaraduhamagaye biciye mu gutoranywa. Mbega ntimunezerewe kubona muri mu bagize abantu bayo, muri mu bantu bayo. Nimubona kuno mugoroba ko mubyifuza mu mitima yanyu, mbega icyo cyifuzo ni kiri mu mitima yanyu, ngo muvuge muti ndashaka mwe muyera. Habwirizwa kuba ikintu kidudubiza, icyifuzo kiri bwina gikomeye cyane. Mwirata Branham arabaza abari kubarumviriza n'akababaza ati, abari mu gikorana n'akababaza ati, mbega ntimwumva icyo kintu, icyo cyifuzo gikomeye cyane mu mitima yanyu kuno mugoroba? Ikintu nta kintu kibabwira ibyina muri mwebwe, kibabwira ngo nshaka mwe muyera, nta na kimwe kibabwira. Arabana akavuga ati, mwami ndagukeneye mu mutima wanje, icyo cyifuzo kiri muri mwebwe kubera ko Imana yanditse izina ryanyu mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere yuko isi iremwa. Rero nimba turi muri abo bantu amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yakerewe imbere yuko isi iremwa, muri icyo gihe Imana icishira icyo cyifuzo muri twebwe, icishira icyo cyifuzo muri twebwe kidutegura kubana nayo ibihe bidashira. Kubera ko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isiremwa, Imana icishira icyifuzo muri twebwe cyo kubatizwa namwe muyera, kuko ibyo bintu ari byankenegwa kugira ngo tuzosubire kubona ubwiza bwiwe. Mbega ivyo birumvikana muri mu butumwa bwa Brenda Branham kuri mwebwe mwese. Murazi sinkene kuri Rwanda ashimangira kuri kino kintu Imana yaramukoresheje mu buryo butandukanye, na cyane cyane mu kuvuga ubutumwa bwiza no mu kuvuga kwigisha mu nyigisho n'ibyavugishijwe n'ibindi n'ibindi. Ariko hani turafise ubutumwa buhuye n'ibyabaye ku munsi wa Pentecote, ku munsi wa Pentecote. Kandi ndashimira Imana kubona twaramwumvise avuga amabanga y'Imana, avuga ibyo gukira indwara n'ibindi bintu byinshi atari nkuvugishwa n'Imana gusa, ariko kandi ari ibintu birabitegurwa gishengero. None byo tumarira iki kubona twarahamagariwe gusohoka tuva mu madini yose, niba ugutegurwa kudafatanye n'umuhamagaro wo gusohoka, kandi niba tudahawe ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'amwe muyera, kugira ngo dutware muri twebwe ubushyitsi bw'amanga yuko tuzaba tuhari mu izuka rya mbere no kwizamugwa mu izamugwa. Kandi sinari mfise intumbero yo kuvuga ubutumwa kuno mugoroba, nari mfise intumbero gusa yo gushimangira kuri ku mirongo mikeyi n'ibintu bikeyi biri muri Bibiliya bona ubwo butumwa bwa Brenda Branham. Kandi zigiye yuko Imana iza gushira mu mutima wawe n'umutima wanje icyifuzo gikomeye cyane, ku buryo kuno mugoroba tuza kunigana kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana kuno mugoroba, maze tuvuge tuti, mwami nudukorere ibyo wakoreye bene data na bashiki bacu kujya munsi wa mbere wa Pentecote, kandi niwabikora twese tuzaza kunezerwa, nta n'umwe aza kwirigwa arijiranirwa mu maso. Mwendata Branham arabana ati, abo data yampaye bose bazoza kuri jewe, kandi abo bose bazoza kuri jewe nzobaha mwe muyera. Ivyo navyo ni vy'ukuri. Imana ni Imana itanga, iraduha ingabire zitandukanye z'uburyo bwinshi. Mbere bayita ingabire ya mwe muyera. Iyaba nari nshoboye, iyaba nari nshoboye gushira mu mitima yanyu bice mu ijwi ryanje ukuntu ari ibyangombwa guhabwa umaso wa mwe muyera, umaso wa mwe muyera yigishije gusa ijambo ibindi byose yabisigiye imana n'abantu ariko urumva yuko ikino kigwa takivuze imirenza ko gusa canke minene mu minenegwe ariko yakivuze kino kigwa yakivuze kivuye ibwina mu mutima wiwe kubwineza y'abantu b'Imana kubwo gutegurwa kwishengero rya Yesu Kristo ntiyaje afise ibintu ashaka kutubwira mengo birumvikana ahubwo yaje atwereka yuko ari vyangombwa ari kintu cyangombwa kivuye ku mana yuko tubwirizwa kubibona mu bugingo bwacu imbere yuko tuzamugwa urupapuro rwa 21 mweza pana marabana yati muba mutarashigwako ikimenyetso igihe cyose muba mukivyizera vyonyene oya ahubwo ni gihe vyukuri mwakiriye mwemuyera rero hariho itandukaniro hagati yo kwizera umwatsi wa mwemuyera no kuhabwa vyukuri umubatizo wa mwemuyera ibi turashobora kubigereranya mu bururo bwinshi Aburahamu yize Imana yarazi yuko isezerano yahawe kwa zoronka Isaka ko rizoshitswa ariko mu ntango yarabyizera gusa ariko igihe gishitse ukwizera kwarahawe cyane kwarabonye ugushitswa kw'iryo sezerano Isaka uwo iryo sezerano ryaraba yaragaragara yari imbere yiwe yaravutse yahawe amasezerano avuye ku mana tubanza kuyahabwa ari amasezerano twizera gusa kandi ni vyangombwa nico niyo ntambuko ya mbere ariko muri uko kwizera mu masezerano y'Imana birakwiye yuko tuyabona ashitse akandi karorero umwami yaravuze ati ibimenyetso bizogenda bikurikira bizera turashobora kuvuga incuri jana yuko twizera ugukira ingwara ariko tudashize ibiganza ku bagwayi abagwayi nabo ngo bakire uko kwari ukwizera kutigeze kugaragara ukwizera gushinze kwijambo ariko kutarashitswa kutaragaragara esicoma tugatahura muri no minsi ko umugeni jambo bisigura ko ijambo ryose ry'Imana ryatanzwe ku bw'umugeni kandi ryabwiye umugeni ko ririko rirashitswa riko rirashitswa kandi ko ririko riraba ikintu kigaragara biciye mu ishengero twarabishimangiye kuyinga uheze ahantu hose Imana yatanze amasezerano igihe cy'ugushitswa kwayo kirageze kandi igihe cy'ugushitswa kwayo nico cyari kintu kigaragara nico kintu nyene abantu bari bakeneye ni nako bimeze ku mwatsi wa mwemuyera hano ngereza bana namaravuga aravuga ati ngo muba mutarashoko kimenyetso igihe cyose muwa gusa mucize ivyo gushika ukimenyetso ariko mushiwe kimenyetso igihe muhawe koko mwemuyera rero niba ugushiba ukimenyetso ari kintu gicangombwa kivuye ku mana Imana ibona ko ari cyangombwa kandi ugushiba ukimenyetso bikaba bikogwa biciye muri mwemuyera gusa muri cyo gere turabona ingene guhabwa mwemuyera ari kintu cyangombwa cyankenegwa kandi rero reka ndabibabwiye twese turashobora kuzwa mwemuyera kuri no mugoroba ndukeneye kwirwa turarindira iminsi 10 irenga ko icyo dukeneye gusa nukugurura imitima yacu tukwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo ishobore kubishitsa mwereza bana marabana ati muri ico gihe honyene niho mushobora kugira umugabane kwizuka rya mbere. Niba mwe muyera abashingira intahe, niba mwe muyera yinje muri mwebwe maze akabashingira intahe, ayo aya namajambo tudashobora gushibura byoroshye ibuye cyangwa ibumoso, namajambo ategerezwa kugira ikintu atubwira kuri wewe na jewe kuno mugoroba. Kandi mu kanya kaza turaza kwinjira amasengesho maze duha Imana akaryo ko kutwuzuza twese mwe muyera. Nimwibaze uko bizakugenda ibyo biraba Imana hamwe nobaye ndabishoboye, mwoshobora kumbaza, noshobora kumenya ingene bikorwa, ariko kuko ari Imana ibikora dushaka kuvyemera uko ibikora atavyumviro vy'abantu dushizemwo. Ibintu zo kwa bitandukanye nivyo twebwe twibaza, nta na rimwe Imana izigera ikora ikintu nkuko wewe na jewe tuvyibaza. Buri gihe bizoba ari ibintu bitandukanye ariko bihuye na Bibiliya. Icyo nico kintu cyangombwa tubandaye dusomye amwe ndatabona namavuga. Ubu rero mwe muyera ariko arakora nkuko yakoze mu ntango, ishengero ririyunze kandi ririko riragaragaza igikorwa gihambaye cya mwe muyera nkuko byagenze mbere mu ntango. Bijya bikogwa nyene vyakoretse mu ntango biriko biragaragara muri kino gihe cyo kimwe na kiriya gihe. Hano aravuga ibyo kugaruka ku ntango. Yesu Kristo niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma, niwe Alpha kandi ni Omega. Intango n'iherezo nkuko yakoze mu ntango niko ategerezwa gukora ku iherezo, kuko iherezo libwirizwa gusa n'intango. Ariko imbere yuko akora gutyo dutegerezwa twebwe nk'abizera kwibonera ugushitswa kw'iryo sezerano, atari kuba abantu gusa batwaye isezerano ry'Imana, ariko tube nk'abantu batwaye iryo sezerano. Imana ikeneye yuko irigira ikintu kigaragara muri twebwe kizima, muri twebwe turitwaye. Aburahamu yaratwaye isezerano, isezerano ryarashitse, ryacitse ikintu gifadika kigaragara. Wewe na jewe dutwaye ijambo ry'Imana, dutwaye amasezerano y'Imana, twarababariwe, Imana yaratubabariye, yatugiriye ubuntu biciye mu maraso y'umwagazi w'intama. Ubu rero ikeneye gusozera ugukizwa kwacu, ikeneye kwishurisha mwemu wayo amajuru ngo yuguruke maze mwemu yera amanuke. Kandi niba kuno mugoroba, niba tutari abantu gusa batwaye amasezerano gusa, ariko tukaba twizera ko Imana yashitsa muri cyo gihe, rero bitegerezwa gushika. Ntidukeneye kwirwa turarindira. Ese uko ntari byiza mwese abana n'amarabana akavuga ati ubu rero mwe muyera ariko arakora nkuko yakoze mu ntango, ishengero ririyunze kandi ririko riragaragaza igikorwa gihambaye c'Imana. Mbega iri jambo si ryiza ga yemwe! Kandi turashobora kubona ijambo rihuye navyo riri mu Bikorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 13, ngo kuko muri mwe mumwe twese ariho twabatirijwe ngo tube umubiri umwe, twabatirijwe muri mwe mumwe kugira ngo tube umubiri umwe, tugize umubiri wa Yesu Kristo. Nimutahure yuko Imana atanakimwe ishobora gukora tutarimwo, we nk'umutwe ntanakimwe ashobora gukora ingingo zitariho atamubiri uhari. Imana iradukeneye kandi yaraducunguye, yaracunguye ishengero kugira ngo abe umutwe w'isengero kugira ngo ashobore gukora aciye mu bizera umwese ubwite ciwe nkuko akorera mu ngingo ziwe kandi ngo ashobore kugaragaza ubushobozi bwiwe kandi kubyivyo turakeneye ubushobozi bwamwe muyera rero nubwami bw'Imana nubwami bw'ubujyo bw'imwemu muri ubwo bwami igikorwa cyawe n'igikorwa cyanje nibikenewe nibikenewe uko binavugwa igikorwa cyamwe muyera cyonye nico gikenewe Pawulo rero andikira abayibikorino akababwira ati umwe ahabwa impano iyiwunda gahabwa impano iyingabiri iyiwunda gahabwa inyuma y'ivyo hariho ijambo rero rivuga muri make ivyo byose akavuga ati muri ivyo byose ni mwe umwe akora agaha impano umwe wese uko ashaka akagabira umwe wese uko ashaka kandi turakenda igikwa cyamwe muyera tutamufise bijya bikogwa nyene vyakoretse mu ntango ntibishobora gukoreka tutamufise ishengero ntishobora kwiyunga ntishobora kuba umwe abantu bacha bagerageza kugira abigishwa babo no kubakwegera kuri bo abantu bacha bagerageza kugira abantu babakurikira ariko Imana yo iri kwirunga iri kuregeranya ishengero ryayo munsi y'umutwe umwe Yesu Kristo niwe uwo mutwe twebwe twese nkingingo turemera tukegeranya kugira ngo tugire uwo mubiri mwiza uwo mubiri w'ubwiza w'umwami turashobora gusoma imirongo myinshi mu gusozera reka tugaruke kuri Bibiliya maze tubandanye dusoma kumbure reka twongere dusome umurongo w'icenda w'igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'icenda amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo kimukura mu maso yabo murongo w'icumi bagihanze amaso mwijuru akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo murongo wa 11 barabaza bati yemwe bagabo bigariraye niki gitumye muhagaze muraba mwijuru Yesu abakuwemwo akaduzwa mwijuru azoza atyo azogaruka atyo nkuko mumubonye aja mwijuru hano ntegezwa guhagarara akanya gatoyi kwiherezo ry'ukuza kwa mbere kwa Kristo mugihe yagira yinjire mu bwiza bwo mwijuru hari ibintu byanyuma yabwiye abigishwa biwe mugihe araheje gukugwa hagati yabo igicu kikamukura mu maso yabo hari abagabo babiri baciye baza bambaye impuzu zera maze baca batanga isezerano ry'ugaruka kwiwe yaraje kuzamugwa kugukugwa hagati yabo mu kanya gato acara zimangana mu kanya gatoyi ko kubituma urugohe ubwo nyene hacaza ibintu hacyavugwa ngo uyu Yesu abakuwemwo akaduzwa mwijuru azoza atyo nkuko mumubonye aja mwijuru bino rero nivyo bintu dukeneye kugira ngo dushobore kuzoba tuhari igihe cyukuza kwa kabiri kwa Kristo hano wegeye imbere ku murongo wa 12 aravuga ngo ku murongo wa 12 ngo buno basubira Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayon uri hafi Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugenda ku isabato murongo wa 13 bashitseyo barurira baja mu nzu yo hejuru aho bari basembereye ari abari basembereye ari Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na nabandi murwa 14 abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye. Ndashobora kubabwira nibaza yuko ari muri Luka haravugwa yuko bari mu rusengero, ko bari mu rusengero muri Luka 24 haravugwa ku murongo wa nyuma ngo baguma hamwe bari kumwe mu rusengero bahimbaza Imana. Luka 24:63 ariko hano ntibari mu rusengero, hano bari ahantu hamwe ku musozi mu cumba cyo hejuru hamwe bakunda kuba bari na shebuja. Mu rusengero hari uruja n'uruza, byose byari kivange. Bagiye aho bakunda kuba bakoraniye hamwe na Yesu kugira ngo bashobore kurindira isezerano. Nituja aha cyangwa hariya mu rusengero runaka cyangwa mu isinagogi runaka, ahubwo dukorana mu izina ry'umwami ahantu yama avugana natwe ku bw'ubuntu. Kandi tuza hano gusa kugira ngo tumwumve avuga, tuza hano kugira ngo dushobore kubona ugushyitwa kw'isezerano ryiwe. Haleluya, tubwirizwa kuvyizera rimwe risa, bitwa kutunezera mu mitima yacu. Ukwizera si ikintu kigusha umuntu igihumura, ukwizera ni ikintu gidutuma tugira umunezero. Ndababwire bene data n'abashiki bacu, niba ukeneye kuzuzwa mwemu yera uno munsi, ntiwiyugare, ntiwugare umutima wawe, ntiwigunge, ahubwo niwugurure umutima maze utangure gushima no gushira hejuru Imana. Tangura gushimira umwami kubw'ubuntu bwiwe, maze mu gihe uza kuba uri kurashima no guhimbaza umwami kuvya gukoreye, mugihe uza kuba uri kurashimira Imana, inyishu iraza kumanuka, kuko ukwizera kurakira. Ukwizera ni kuri ku muryango gusegerereza. Oya, Bibiri ivuga ngo bugururira udodoye uri ko arakomanga, urondera arahabwa, usaba arahabwa. Uko niko tubwirizwa kugurura imitima yacu, kandi byanditswe byera biratubwira ngo ugurura akanwa kawe nanje ndakuzuze. Zaburi 81:11. Hanyuma ngo iyo umutima wuzuye akanwa nacyo katangura kuvuga ibibogaboga mu mutima. Luka 6:5. Bendata, ndishobora kubura kubabwira yuko nimwizera ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ko muzoba muhari izamugwa n'iryaba. Tutiza kubabwira yuko twizera n'imitima yacu yose ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, ko twashyizwe ku ruhande, ko twumvise umuhamagaro uvuye ku Mana wo gusohoka, kandi ko twemeye ibango ry'ubukozi ryavugishijwe. Ariko turakeneye ubushobozi bwa mwemu yera bushobora guhindura imibiri yacu ipfa, kandi nta kundi byogenda. Ntidushobora kubica iruhande, ntidushobora gukora ukundi kuntu tutabiciye ko, ntibishoboka. Nibyo twasomye hano ngo bose niho bari bahuje umutima n'inama, kandi bose hamwe baguma basenga. Ntibari kubavuga ibi n'ibi cyangwa bavuga biriya na biriya, bari hamwe bose bariko barasenga batumbereye intumbero imwe, kandi iyo ntumbero yari uko bahabwa mwemu yera. Ntibari barindiriye ibintu bibiri cyangwa bitatu bitandukanye. Bose bari bafise intumbero imwe, bari bafise icyifuzo kimwe, bashaka ikintu kimwe, bari biteze ikintu kimwe. Amasengesho yabo yagiye hamwe aduga ku Mana, Imana irishura kandi Imana yarishuye kandi bose babatijwe mwe muyera na mwe muyera bimeze gute none kuri twebwe kuno mugoroba ivyumviro vyawe n'ivyanje bigana hehe esichoma bigafatwa bikaganzwa n'Imana kandi ni byiza cyane igihe mwene tabara namavuga muri ya biriresi iyo benshi babonye igihe bari karasengera abagwayi cyangwa giye gutangura ikoje gusengera abagwayi akavuga ati ubu rero buri mwemu yose ndayifashe ndayiganjije ndayiganziye ku bw'ubwiza bw'Imana mwemu era wenyine washobora gukora kandi izindi mwemu zose nizicheke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareth maze mwemu yera wenyine abari wavuga kandi mwemu avuga amajambo y'Imana kandi amajambo y'Imana ni mwemu kandi ubugingo aba ukuri acika ukuri imbere y'amaso yawe n'amaso yanje turashimira Imana kubw'ijambo ryayo turashima kubw'ugushitswa kw'ivyanditswe biraba Israel turashimira Imana kubw'ugushitswa kw'ivyavugishijwe mwisi yose turashima kubw'ijambo ryavugishijwe iyo ndababwiye nti ntidukeneye kwirwa turi dodomba icyo dukeneye gusa no gushima kuko twidodomvye mbega none bije bigenda gute tugeze mu bihe bigoye muri kino gihe nta mpamvu nimwe dufite yo kwidodomba kumbure tubaducumuye niyo tubikoze ariko tuzanye ku musaraba no munsi bitubabaje vyose umwe wese bimubabaje akabizana ku musaraba ibishobora kutugusha vyose tukabizana akaba ariyo tubisiga tukabiterera ku birenge vya Yesu maze tukavuga tuti mwami warashesha amaraso yawe ku musaraba i Golgota warancunguye warampamagaye mu izina nduwawe muri kino gihe no mu gihe gihoraho tuvuze tuti mwami warantoranije mbere yuko isi iremwa murazi birakwiye yuko duhengamika imitima yacu tukayihengamika ku Mana tugashima tukavuga tuti atari kuvuga buri gihe ukavuga ngo mwami ngurabona ibi n'ibi ngo mfite ingwani nizi uko siko dutura kugendana n'Imana tuba turiko turazungurukira aho turi ntituba twe turatera tuje imbere tuba twagumya aho turi nyene dushize ibintu vyose mu maboko y'umwami maze tukizera ko aricyo twatoranirijwe ko vyose mu bwami bwiwe biba nkuko umwami ashaka ko natwe turi mu bwami bwiwe muri ico gihe vyose bizogenda nkuko abishaka murazi yuko igihe umukiza yari igetsemane hamwe n'ivyamushikiye vyose Petero ahubwo si Petero umwansi muri Petero niwe yavuze ati ngo mwami ngo ibintu bikagushikire yashaka yuko shebuja aca mu nzira nziza inzira itarimo ingorane inzira itarimo umusaraba inzira itagiramwo gusuzugurwa inzira itarimo urupfu niyo nzira wewe na jewe dushobora kwifuza ariko tuzoca turonka ikintu gitandukanye rwose urashobora kwifuza ibishaka vyose uzoronka ivy'Imana yaguteguriye uravuga uti mwami nashaka yuko vyose bigenda neza kuri jewe ego none uzotegwa gute Imana izokwinjiza mu bugingo bwawe ibikenewe nta kizorengako kandi ntizoreka umuntu numwe ngo ageragezwe ibiruta ibyo ashobora kwihanganira ariko Imana izokora ku buryo buri mubabaro buri gipimo buri kigeragezo ko byose bihera dushobore kuvyihanganira kandi umwami arazi yuko nubwo kenshi tuvuga tuti ngo sinshobora kuvyihanganira arazi neza yuko tuba tugishobora kuvyihanganira kuko bikorwa n'ubushobozi bwiwe reka nababwire hamwe no kwiraba jewe banaratembagaye kuva kera ariko ndavye ku mwami mpanza amaso umwami mpabwa inkomezi nsha kandi ngaca mbona imbere yanje ishengero abantu b'Imana abo umwami yahamagaye ngo basoke akoresha ubutumwa bukomeye bw'urukundo kandi bwo kubigisha ese Imana yo tunezereza muri ino minsi ese umunezero w'umwami woshobora gucika inkomezi zacu kandi ndakubwire haranditswe ngo nidushima umwami nitwamuhimbaza twamushyira hejuru uko niko ngo nzokwereka agakiza k'Imana Zaburi ya 53 gakiza k'Imana n'ubu muntu wo kwidodomba no kuniha wowe ubwawe uzogwara kandi abazumva iminiho yawe n'ukwidodoma kwawe nabo nyene bizobagwaza ariko niwashobora guhagarara ibyina muri wewe ugahagarara neza ntiwikoreze umutwaro wawe abandi ariko iyo ushize ku musaraba akaba ari usiga wowe na jewe twama dukora twese iryo kosa nyene ubuzima bwacu bwose tufata umutwaro wacu tukawuterera ku birenge bya Yesu imbere yuko turabira ruhande yacu tukatugenda tukawufata kandi tukasaba kuwikorera ugasubira kuturemera kandi twatwongera tukawushyira ku birenge byiwe kandi hama tutatakanya gahita tukasubira kuwikorera yarikoreye ibyo wari kwikorera byose ivyaturega ivyatwagiriza byose byaha byose yaravyikoreye tutizwa kuba umugeni ijambo umugeni uwo ijambo gisezerano rya kino gihe ryacitse ikintu kizima kubw'ubuntu n'ubushobozi bw'Imana kandi abibasavye uyu munsi ijambo gisezerano mbega ntiryashyitse kuri mwenda Abrahamu no muri mwenda Abrahamu mbega umwami ntiyamubwiye ngo ngwenzo barungikira Eliya wavugishwa nanje ngo imbere y'uko wa munsi uhambaye kandi uteye ubwoba ushika umunsi uzomeze nk'itanure ibintu byose bigashongeshwa n'ikibengebenge cy'umuriro mu maraso no mu kibengebenge cy'umuriro navuze imirongo itatu yo muri Bibiliya Petero wa kabiri gice cya gatatu umurongo w'icumi na Malaki gatatu umurongo Malaki kane umurongo wa kane no wa gatanu n'undi murongo aho buri hose nta ngorane umuntu w'Imana yarungitswe kugira ngo ahamagare abantu gusohoka imirongo muri Bibiliya n'amasezerano ya muraba n'ubukozi bwiwe byose byarashikijwe mwishengero muri kino gihe ni ngombwa habwirizwa gushitswa buri sezerano ryasezeranewe abo bose bahamagariwe gusohoka muri iki gihe kandi nivyo tubwirizwa kubona ijambo ry'Imana ntiryashikijwe gusa muri Yohana nk'uko yari ijwi ry'usemera mu bugaragwa ijambo ry'Imana ryarashikijwe mu mwami wacu Yesu ijambo ry'Imana ryarashikijwe mu ishengero rya mbere ry'intumwa ijambo ry'Imana ririko rirashitswa uyu munsi haleluya ishimwe n'icubahiro ku mana yacu ntidushobora kubaho tubeshejweho n'ibyo abandi baciyemo tubwirizwa kwibonera Imana twebwe ubwacu buri sezerano ni ego kandi ni amen umugeni ijambo n'umugeni wa Yesu Kristo uwo ijambo gisezerano rishobora gucika ikintu gifadika kizima kandi ivyo Imana ibime kandi nawe ibiguhe kubw'ubuntu kubw'ubuntu ntibikenewe kubivuga ko menshi canke ngo tubiharire ko ugiharira ntabarashika muri bino bintu ntabaravyinjiramwo wamaze gufatwa n'Imana kandi agahamaga kugira ngo asohoke kandi akizera mutima wiwe uwo azoreka ibihari ibiri iburyo n'ibumoso maze arabe gusa Yesu hanyuma ateraje imbere avuga ati mwami nagirana isezerano nawe nawe wagirana isezerano nanje nzogukurikira aho uzoja hose ishengero mu ntango ryari umugeni ijambo kuko ijambo ry'isezerano ryari ko rirashyitswa muri ryo kandi kumwe n'ivyo bikoresho nyene nubwo bushobozi nyene buvuye mu ijuru niho amabango y'ubukozi yatanguye gukora nugara kw'impano za mwemu n'amabango y'ubukozi ubushobozi bw'Imana muri rusangi bwaragaragaye mu ishengero kandi biciye mu ishengero reka tubivuge muri make mu ncamake n'ikintu kidasanzwe turi hano kuri uno munsi wa Pentecote kugira ngo dushobore kwibonera ibyabaye ku munsi wa Pentecote ivyo bene atanu basiki bacu babiboneye ku munsi wa mbere wa Pentecote bari bakurikiye umwami igihe kirekire bari bahawe inyigisho bari basize inyuma ibyo kubambwa gutukwa gusuzugurwa bari bakoranye bafise ubwoba kuko bari basigaye ari bake bari bugaye imiryango barayugara ariko umwami yaciye aza hagati yabo arababwira ati amahoro abane namwe amahoro abane namwe maze umunsi wa Pentecote ushitse amajuru yarugurutse maze umugisha w'Imana uramanuka sindigera nsoma yuko ijuru ryahavuye mu nyuma ry'iyugara sindigera nsoma yuko Imana yahagaritse guhezagira muri ubwo buryo ahubwo muri buri butumwa bwose mwene tabara namwe yavuze yama yishimikiza Abaheburayo 13:8 avuga ati Yesu Kristo uko yarareje niko ari uno munsi niko azokwama ibihe bidashira niwe Yohana yavuze ko avuga ngo niwe abatiza muri mwemu no mu muriro kandi uko niko dushora kumurindira uno munsi ni munezerwe munezerwe Imana yanyu kandi mushimire umwami n'umutima wanyu wose uko niko dushobora guhabwa uwo mugisha kumbure ko ejo mu gatondo kumbure ko nzovuza ubwo butumwa hano ingemwe y'Abrahamu yasavye ahije kuvuga ubutumwa akavuga ati abo bose batarahabwa mwemu yera basenge baze kugira ngo tubasengere basabe tubasengere muzotangara ingene bose bujwe mwemu yera si nkuko we na jewe tuvyibaza nitutavyumva ejo hano uko biri kose muzovyumva mu butumwa tuzobarungikira ubutaha ariko ndabasavye ikintu kimwe guhera kuno mugoroba nitube abantu bakoraniye ubusa bavuye hafi navuye kure ariko tuvuge tuti mwami duhezagire nubane natwe nushitse ijambo ryawe muri jewe kuri jewe kandi uciye kuri jewe kandi twasenga twese uko nyene kandi bikagenda bikomera muri twebwe ubwo nyene bikava ku isengesho ryawe bigana kuri mwemu w'Imana maze ubwiza bw'umwami bukamanuka bukatwuzura twese n'abantu bangahe nkuko ibyanditswe bivuga n'ibyo mwenda tabara namu yavuze twasomye nkuko mwenda tabara namu abavuga bamenye muri kino gihe yuko bikenewe cyane yuko umuntu yuzuzwa mwemu yera nkuko Bibiliya ivuga mwebwe mwese ntimukeneye kwirwa muraduza ibiganza icyo mukeneye gusa no kugura imitima yanyu kumana maze mukugurura iminwa yanyu mukavuga muti mwami uno munsi ndabimenye nkeneye kuzuzwa mwe muyera kandi abikeneye uyu munsi muvuze muti mwisengeje mukavuga muti mwami ndazi yuko umunsi umwe uzonyuza mwe muyera ico ni kintu umuntu atazi gihe kizobera iryo sisengesho murashobora kuvyibagira ivyo ukwizera si kintu kizokogwa umunsi umwe ikindi gihe kuko handitse ngo ni wizera wabona ubwiza bw'Imana igihe Marita yavuga ati ndazi yuko musaza yazozuka ku munsi w'iherezo umwami wacu yaratangaye muri baravuga ati erega ndukuzuka n'ubugingo mu yandi majambo yavuze ati ntukeneye kwirwararindira umunsi wiherezo umunsi urubanza jewe kuzuka ndi hano Lazare soka ntidukene kwiga turarindira Yesu ari hano kugira ngo yuzuze mwe muyera kandi asuke kuri twebwe umuriro w'Imana ariko ikintu cyo ngire dukeneye nuko tuba umwe mu kwizera tukaba dutumbereye intumbero imwe mu masengesho umuntu niyasamazwa na mugenzi we avuze cyane ubwo umugisha uzomucitse uno munsi nimureke umwe wese nkuko avyumva murazi hari abantu iyo bafise umubaro mwinshi balira abandi nabo gatwenga ego abantu baratandukanye umwe akora uku undi agakora kuriya umwe arasimbagurika undi akicara umwe akaneze kwa gatamba uwundi bindi byose akabereka bikarengana mu mutekano ntangere umwe wese anezerwe nuko ari Imana niyo yabikoze uko kandi bibiri ravuga ngo ni mwemerane nkuko Kristo yabemeye yabakiriye kubwicura cy'Imana hari abantu bameze ukundi kuntu navyo nyene ntibimeze nkuko je nshaka ariko nabo nyene ni vyarimwe vy'Imana tubareke bakora uko bashaka mwene tabana namwe yaravuze ati ishengero sahantu abapfuye simumva habwirizwa kuba ibintu abantu bumva atakina abantu bari kubarumva muri cyo gihe kugura urupfu kandi amashengero yapfuye ni menshi dukeneye ubugingo buvuye ku Mana ubugingo buzanywe na mwe muyera ugushitswa kw'ivyanditswe ugushitswa kw'amasezerano akaba ukuri agacika ibintu bifadika mu mutima wawe no mu mutima wanje no mu bwingo bwanje Imana iduheza gire twese bw'ubuntu amen amen mwemu wawe namanuke muri kano kanya kuri twebwe twese nkuko yamanutse Yerusalemu muri cya cyumba cyo hejuru numanure ujya muriro nyene uvuye mu ijuru utumanukire ko muri kano kanya mu gihe tubabajwe mu gihe dufise ibitubabaje n'ibituremereye numanure ujya muriro nyene uve mu ijuru umanuke mutumanukire ko muri kino gihe turi mu ngora ndufite ibitubabaje mwemu wawe amanuke muri kano kanya kuri twebwe twese nkuko yamanutse kiriya gihe mu nzu ya Koronelio nutubatize twebwe twese n'uwo muriro uwo muriro wawe kandi wirukane muri twebwe mu mitima yacu ubwoba bwose nutubatize twebwe twese utubatirishe umuriro wera kandi wirukane mu mitima yacu ubwoba bwose mwemu wawe namanuke kuri twebwe twese nkuko vyagenze kuri ba bantu bagarutse kuri wewe ubushobozi bw'ubujyo bw'impemu nibukore hagati yacu ubushobozi kamwe mu bukore hagati yacu mazu duhe ubutumwa bwiza bw'ubugingo ubushobozi bw'amwe muri bukore hagati yacu kandi duhe ubutumwa bwiza bw'ubugingo mwemu wawe na manuke muri kano kanya kuri twebwe twese nkuko byagenze muri kiriya gihe hagaragaye ibimenyetso n'ibitangaza turabirindiriye turiko turasenga muri kino cyumba mu cyumba cy'amasezerano nuze vuba kandi utwemerere duhabwe ubushobozi bwawe turakurindiriye mu masengesho mu cyumba cy'amasezerano nuze vuba kandi udutume duhabwa ubushobozi bwawe nukangure abana bawe basinziriye aho umuntu yoshobora gutera ibuye avuye aho uri ku mugezi w'ikideroni nugaruke hagati yacu nk'uko wabikoze kera nushire kuri twebwe ikiganza cyawe icyatowe n'imisumari nuze kuri twebwe nk'uko wabikoze kera nuturambikwe ko ikiganza cyawe cyatobowe n'imisumari